Et dit, nous sommes d'Amérique. Uyu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikize ikiganiro muri sanga mwumviriza imisi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Bujumbura mu Burundi n'ikigani mu Rwanda muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ikibazo cy'ubukene bw'amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe, bivuye kwigwirirana ry'abantu ingaruka zihindagurika ry'ibihamwe no kugeramira ibidukikije. Ni ikibazo kibonwa ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi. Mugihe abantu batera bagwirirana ku isi, ikibazo cy'ibura ry'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu Burundi muri iki gihe? Nikihe kiriko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Yamara reka tubanze dutega amatwi inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Munyamagana ivuga ku kibazo cy'ibura ry'amazi mu burengero bw'u Rwanda.
Tumaze nk'amezi abiri, umuntu yavuga ko ari amezi abiri. Twabona amazi
bariho nabi, abana ntibamesa, ntikubamesera ni ikibazo. Ntiwazana ijerekani imwe ngo use uyimese.
Amajwi nk'ayo yumvikana mu mijyi itandukanye uhereye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi, aho ubwiyongere bw'abaturage bava mu byaro bimukira mu mijyi uri ku kigero cyo hejuru kurenza ubushobozi bw'inganda zitanga amazi, aho nyinshi muri zo zimaze imyaka isaga 30 kandi ubushobozi zubakanywe ntibwaguye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nk'uruganda rwa Gihira ruherereye mu karere ka Rubavu rwubatswe mu 1985 rwari rufite ubushobozi bwo guha amazi abaturage batarenga 1000, ariko ruba rwitezweho kuyaha abagera ku 10,000. Hafashwe ingamba z'uko abaturage basaranganywa amazi ku buryo nibura bayabona rimwe mu cyumweru, ariko nk'uko abaturage babishimangira, iminsi baba bayategerejeho hari ubwo ataza amezi akihirika.
Mbuga ngari yose muri rusange nta mazi ahaba, tuyabona nka rimwe mu cyumweru saa sita z'ijoro. Ibaze kurara abantu bavoma abonaga saa sita z'ijoro, none n'ubu ngubu ejo bundi ku cyumweru saa sita z'ijoro ntabwo yigeze aza.
Kuko n'ukuri tuzogurira rya 300 ry'amazi uzuyageza mu nzu yakoresheje. None rero badutabare, bashaka ukuntu boduha amazi, wenda n'udafite n'iyo robine mu rugo yonavomera hafi. Uwo munyonzi namwohereje kuva saa 10:00 ntarangira, bibaye saa 5 kuva nijoro, abana ntibararya, ubu bari mu nzu, cyangwa nuko mu mugi mwadushoboye mu kazi wa za televiziyo niyo bari kurya.
N'amezi abiri ubanza ashize umutekano ntamazi duheruka, twese dufite za robine ariko ntamazi tubona.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko ibura ry'amazi rishobora gukomeza mu gihe ingamba zijyanye no kongera ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi zigishyirwa mu bikorwa. Muri zo harimo kuba urwengero rwa Bralirwa rusanzwe rukoresha 40% by'amazi atunganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC, rurimo kwiyubakira urwarwo ruganda rwo gusukura amazi rwakoresheje akongera agakoreshwa. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Murenzi Janvier arasobanura ibiteganywa mu gushaka igisubizo kirambye ku ibura ry'amazi bahereye ku kongerera ubushobozi uruganda rwa Gihira.
Mu birebana n'amazi, twebwe ku giti cyacu mu ngengo y'imari ni ukuvuga ngo hari amafaranga atanyuzwa mu ngengo y'imari y'akarere. Nk'ibi bikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi ni ibikorwa ahanini bikorwa na minisiteri y'ibikorwa remezo bitanyujijwe mu mafaranga yinjira mu karere. Ariko ku giti cyacu hari 212,000,000 zijyanye no kwagura imiyoboro, ari nayo iyo imwe yatangiye, ariko harimo ndetse no kwagura amasoko ya Nyakiriba ndetse no muri Kanama no kugeza amazi mu mudugudu w'ikitegererezo wa Nyundo.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC buvuga ko ibura ry'amazi atari umwihariko ku mujyi umwe. WASAC ivuga ko mu mishinga yo kongera ingano y'amazi itunganya harimo kuba mu mwaka ushize yarubatse inganda 6 nshya zirimo n'urwanzove mu mujyi wa Kigali rutunganya metero kibi 2025 ku munsi, ariko ngo rwubatswe mu buryo rushobora kwagurwa rukajya rutanga metero kibi 40,000 ku munsi, ndetse no kuvugurura 8 zari zisanzwe. Mu nzove kandi mu mujyi wa Kigali ngo hagiye gutangira kubaka urundi ruganda ruzatanga metero kibi 40,000, ariko ruhabwa uburyo bwo kongererwa ubushobozi rukazatanga metero kibi 65,000 ku munsi mu gihe kiri imbere. Uruganda rwa Gihira narwo ngo muri uyu mwaka ruzongererwa ubushobozi bwa metero kibi 8,000 kuyo rwari rusanzwe rutanga ku munsi, hanubakwe n'urundi rutanga metero kibi 15,000. Gusa Umukesha Amandine, umuyobozi ushinzwe iterambere ry'amazi isuku n'isukura muri WASAC, yemeza ko amazi akiri yangu ugereranyije n'abayakenera, nubwo bongereye ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi ku kigero cya 39% mu mwaka ushize.
Ibyo biraduha amazi atuma dusubiza ibibazo biriho, ariko tugomba no kureba mu myaka iri imbere uko iyi mishinga ibigomba gusubiza n'ibibazo bizaba biri mu myaka iri imbere abaturage bazaba bariyongereye. kuburyo hari n'indi mishinga rero dukomerezaho izindi nganda twifuza kubaka no mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Ibyo ariko ntibihagije kubaka inganda gusa, tudakoze n'imiyoboro ayo mazi agomba kunyuramo. Uyu mujyi wa Kigali by'umwihariko niwo ufite ikibazo gikomeye, kuko imiyoboro irimo n'imiyoboro ishaje, hari yubatswe muri za 70 gutyo. Iyo miyoboro yubatswe bateganya guha amazi abaturage bake bagera nko ku 300,000. Uyu munsi umujyi wa Kigali urimo miliyoni 7.
Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko imishinga yitezweho gukemura burundu ibura ry'amazi ishobora gutwara imyaka igera kuri 3, bikaba bishobora gutuma intego leta yihaye yuko bitarenze umwaka wa 2018 100% by'abaturarwanda bazaba bagerwaho n'amazi meza itazagerwaho. Mu mbogamizi WASAC ivuga zishobora gukoma mu nkokora intego, hazamo n'igihombo iterwa nuko n'imiyoboro mikiri ifatwa nabi cyangwa ikangirika, kandi ngo ubuyobozi bw'uturere aribwo bweguriwe kuyibungabunga. Mu igenzura WASAC yakoze yasanze hari imiyoboro isaga 450 itagikora cyangwa idakora uko bikwiye, kandi ngo kongera kuyisana bisaba ingengo y'imari nini. Hari kandi kuba hari amazi abafatabuguzi bakoresha batishyura, ariko WASAC ivuga ko mu 2020 igihombo cy'uburyo bwose ihura nacyo kizaba cyagabanyutse 12%. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio ya Amerika.
Urakoze, yari mugenzi wacu Claude Munyamagana yavuga ku kibazo cy'ibura ry'amazi mu burengero bw'u Rwanda. Ikibazo rero cy'ubukeneye bw'amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi muri ibi bihe bivuye ku igwirirana ry'abantu, ingaruka zihindagurika ry'ibihe hamwe no kugiramira ibidukikije. Ni ikibazo kibona ko gishobora kuba isoko ry'amatati n'intambara ku isi. Ibura ry'amazi rimaze kugira uruhara mu ntambara zitari nke mu karere ka Afrika, aho hibonekeje amatati no gutana mu mitwe hagati y'abarimyi n'aborozi canke hagati y'amoko atandukanye mu bice bimwe bimwe byo mu karere ka Sahel no muri Afrika mu buseruko. Kubwishira hamwe mpuzamakungu abantu bagera ku miliyari 2,900,000 bazogira ikibazo cyo kuronka amazi mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije. Gushira hamwe rimenyesha ko mu mwaka wa 2030 amazi abantu baronka ku isi azogabanuka ku bice 40%. Gushira hamwe ONU rimenyesha ko ivyo bishobora kugeramira bikomeye umutekano mu makungu. Ihindagurika ry'ibihe ku isi ririko rituma amazi agabanuka, inzuzi zimwe zimwe zirakama mu gihe ibindi bice, ingaruka z'uruzuba zageramye bikomeye vyimbugwa. Ikibazo nyamukuru nibura ry'amazi mu bice abantu baba bayakeneye cyane ku isi, hamwe no kubura uburyo bwo gushikana ayo mazi kuba yakeneye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Mu gihe abantu batera bagwirirana ku isi, ikibazo cy'ibura ry'amazi ni ikibazo kizotera gikomera kurushiriza. Icyo kibazo cyo bacifashe gute mu Burundi muri iki gihe? Niki hekiri ko kirakogwa mu mugambi wo kugerageza gutorera inyishu ico kibazo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri Kaya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twatumiye Remi Ndayishimiye, umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje ajejwe amazi ibidukikije, gutunganya amatongo no gutegura ibisagara mu Burundi. Twatumiye kandi Alexi Nikiza, ayoboye ishirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi. Dutanguriye kuri Remi Ndayishimiye, wiriwe
neza.
Watubwire kugene ico kibazo cy'ibura ry'amazi cifashe mu Burundi muri iki gihe.
No vuga ko hari ibura ry'amazi ubundi muri kino gihe, ibyigwa bimaze iminsi bikorwa birerekana ko ugereranije n'abantu bari mu gihugu imigende y'amazi mu Burundi gushika ubu gikwiye. Urabye inzuzi zihari, ukaraba ibiyaga bihari, ukaraba n'ayandi ukuntu urugezo imvura ishikana ko mu kugwa, sinavuga ko hari ubukene bw'amazi mu Burundi. Kumbure birashobora kuzoshika ibyo cyangwa kujya yeje, ariko muri kino gihe uragereranyije ko abantu bangana ukagereranya n'ubugende y'amazi cyangwa igihugu hose amazi acyariho mu Burundi.
Ya muravuze ko ari kibazo naho kitoba kiribonekeza mu buryo buboneka muri iki ari kibazo gishobora kuba mu minsi iri imbere. Nibihe mutegekanya mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo muzohangane n'icyo kibazo n'icyashika?
Mu yakozwe mu bushikiranganji reka mbere mpere ku rwego rw'igihugu nuko iki kibazo kijyanye n'uko amazi yobungabunga mu Burundi. Leta y'u Burundi yagishyiriye mu minwe kuva kera, kuva mu myaka y'1987 aho yashyiraho ubushikiranganji bujejwe gutunganya amatongo n'ibidukikije mbere n'ingenzi. Hakaba rero harashyizwe imbere muri bimwe n'ihangiro byatumye bashyiraho ubwo bushikiranganji, harimo no gukingira amasoko y'amazi. Byarakuze mbere mu myaka y'1989 harabayeho mbere icyo nakwita Komisiyo Nasiyonali de Loni, kuvuga ni nk'umugwi w'igihugu uje gukurikiranira hafi ikibazo cy'amazi. Mu myaka y'2007 harabayeho mbere n'ubushikiranganji bujejwe amazi butari n'agataka. Gushikaho rero babona ati eka ntibikwiye, hakwiye kuba ubushikiranganji mu by'ukuri bwitaho amazi, bufite igitaka cy'amazi kugira ngo bagifate mu minwe gusumba. Niho mwaka 2009 ubwo bushikiranganji bwajyaho. Baragira bati oya, nanone ntibirahera ubwo bushikiranganji rero nibushyireho ibwirizo bw'amazi mu Burundi. Ibwirizo rero yaheza irashyirwaho mu mwaka 2012. Kimwe rero mu cyakozwe ku rwego rw'igihugu.
Ariko hari amakuru avugwa ko nk'amashamba yononekaye, ibiti byaciwe, hari inzuzi zishobora kuba urugero rw'amazi rwaragabanutse, haravugwa no mu kiyaga Tanganyika kuko urugero rwo rwaragabanutse kubera ihindagurika ry'ibihe. Ndibaza niki ya muriko murakora kugira ngo cyane cyane nko muri izo nzuzi zubatswe ko nk'ingomero z'amazi aho byateye ikibazo cy'umuyaga nkuba, niki he cyokogwa?
Yariko ndabivuga ni kuri izo mpungenge nyene zishatse kubyiga biriko birakogwa, bakavuga bati mbega ko mu by'ukuri amazi turashobora kuba twoba tubona ubu, ariko ugereranije n'ukuntu akenerwa mu buzima bwa minsi yose arashobora kugabanuka, bitatangira kujya biribonekeza hirya no hino nk'uko wari utangiye kubivuga ku kiyaga cya Tanganyika. Ati rero reka dushyireho ibyo byirizwa bigenga amazi mu Burundi. Baca bashyiraho rero nk'ingingo mu byakozwe cyangwa se biriko birakugwa, ni uko mu ngingo y'ibyo byirizwa ingingo ya 5 irerekana ukuntu aho hose hari umugende w'amazi, aho hose hari ikiyaga, aho hose hari uruzi, mu ntumbero yo kugira ngo aho hantu bahatunganye neza kugira ngo ubwo ruzi ejo cyangwa hirya y'ejo ntiruze rukame, kugira ngo rukame gutyo ngo Abarundi babure amazi, baciye bashyiraho ka karere ako navuga ko ari akarere mvomeraruzi. Ako karere mvomeraruzi rero barerekana imetero ziva ku ruzi ku kiyaga ziva no ku mugende mutoya zikeza kubahirizwa. Ati rero biriko birakorwa mu ntumbero nyene yo gutungera bene ayo masoko y'amazi. Ko muri kino gihe hari ibikorwa biriko birakorwa yo kubanza kuherekana, bereka abantu bose begereye uwuze ati ehe umugende w'uruzi ni uyu, ehe ikiyaga ni iki, ariko bya metero yeze kubahiriza n'ibyo. Ubu rero hari kuhakorwa ibikorwa byo kuhatera bene ubu ubwatsi bushobora gukoreshwa gufungura ibitungwa mbere n'ibindi byatsi byose bishobora gutuma hano hantu hakingirwa kugira ngo ejo hirya y'ejo hirya y'ejo kugira ngo rero bukene mu Burundi. Ibindi nabyo umuntu yavuga biriko birakorwa ni kugwiza amashamba mu gihugu. Kuko kugwiza amashamba mu gihugu bishatse icyo bifasha kugira ngo ya masoko y'amazi ntaheze ngo agende amazina yongo, ahubwo arushirizeho kugwira.
Reka tubandanye, murakoze. Reka ubu naho tubaze umutumire wacu ubundi. Alexi Nikiza yoboye ishyirahamwe rijejwe gukingira amatungo kama mu Burundi, amatungo yo mu butaka. Mwe icyo kibazo cy'amazi mukibona gute?
Yego, murakoze. Nk'uko ubuvuzi imbere yanjye abivuze, nitwavuga yuko mu Burundi hamaze kuba ikibazo gikomeye cyo kubura amazi, ariko yamaze kuboneka mu duce tumwe usanga abantu abanyagihugu bataronka amazi meza uko babyifuza, bivuye kuhindagurika ry'ibihe, bikava kandi n'uburyo budakwiye ugushobora gushikiriza amazi meza abanyagihugu nkuko bayakeneye aha no tanga kankaro rero turavye nko mu ntara ya Bugesera hari ya za Kirundo abanyagihugu babaho biragoni nyene bashobora kuronka amazi yo kunywa meza usanga benshi baca bikora kuri ibyo biyaga biriyo ariko byari kuba byiza bashoboye kuyaronka hafi bakanywa amazi meza rero amazi mu gihugu ariho ariko ntibitunganijwe neza ku buryo umunyagihugu ayaronka uko urugero ayifuza.
Nikihe muhimiriza mwishyirahamwe ryanyu ku bijyanye n'icyo kibazo?
Mwishyirahamwe ryacu turahimiriza Murundi wese ko yokumva yuko icyo kibazo kimuraba iryo hindagurika ry'ibihe hariho ibintu bitari bike byatumye isa n'iboneka rwose murabona urugero ibiti byaciwe mu gihugu bigacibwa rwose urabona twahimiriza umunyagihugu wese yuko yokumva yuko ategereza kugira icyo atereye mu gutera ibiti mu gukingira amazi ahari hose nayo dufite urasanga yabangamiwe no gutosekara murabona nk'ikiyaga cya Tanganyika imicafu ikigendamo musanzwe muzi yuko abenshi mu gisagara cya Bujumbura tunywa amazi ava muri icyo kiyaga kacyo usanga nayo mazi rero naho tuyafite meza usanga yatosekaye hanyuma bigashobora kutugirira ingaruka mbi ku buzima bwacu.
Murakoze dokubite ku bariko baratwumviriza bariko baradutera akamo ku telefone dufise ninsaba uratwumva niyo nsaba murantunga uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho hamagaye muri?
Yego ni Corneille niyo nsaba ndi mu Rutano bunyene.
Mufise akabazo canke intererano?
Ngomba se nuvuga intererano gatoyi. Mu bisanzwe umugenzo abarundi bafise uno munsi biragaragara ko amazi bayafata nk'ikintu gisanzwe donc on existe c'est grand de l'eau nagomba mbwira umutumire ko ikintu cyambe gikwiye abarundi nibabigishe kumenya kugumya amazi yabo umurundi amazi ayafata nko kumenya ikintu kizokwamaho namenya ngangano ku namenya mu gatakari yaya akoresha kurugero rungano ku barabinegija of that mu majambo make ikindi nacho leta nigerageze atitera ibiti ituma amazi aboneka imvura igwa nta kindi kintu gituma amazi agwira atari gukingira ibidukikije imisozi yambare uburere bwose busharizwe ibiti bumere neza avirone mibe niniya ni ukuvuga yuko nk'ubu ndatanga akarorero nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi nta mashyamba manini mare akiriho ibiti ntibigifite agaciro ntibikigirane donc n'umwanya muto amazi akagenda ubugirire tukabura amazi kunywa ikindi nacyo aya mazi y'imvura agenda aya mazi y'imvura ayo ufashije inzuzi zirasesa zigatwara abantu amamuci ugasanga abarundi ntibakirima ntibagifungura ariko byari bikenewe ko muci abarundi barima kuko aya mazi y'imvura igwa mu Burundi ni menshi igwa amezi 6-9 imvura ugasanga amazi yasese n'ibihumba ibinogo biyaziganye bayaziganye ajemwo hama bayakoreshe muci.
Murakoze. Remi Ndayishimiye ngaho muhavuga iki?
Abuze neza cyane niyo saba Omeri ati nuko abarundi bobanza bakiyumvira ati mbega aya mazi ko turakoresha muri kino gihe azokwamaho ibihe bidahera oya namba amazi arashobora kugenda akamazi yayongo tukaba nko muri bijya bihugu bya Sahel tukaba nko muri bijya bihugu bya Niger za Chad n'ahandi ariko kugira ngo ntitugeze kuri urwo rugero kumbure leta hariho ibyiri kirarangura muri kino gihe muri za ntererano z'ibihugu mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byose byariyemeje icyo bitegereza gukora muri bimwe muri ibyo ni uko igihugu cy'u Burundi cyiyemeje kuzoga kiratera cyaragera ku 400 ku mwaka gushyikira mu mwaka w'2023 turiko turatera ayo mahegitari agera ku 400 buri mwaka icyo gikorwa rero cyaratanguye mu mwaka mu ntango z'umwaka w'2016 kandi n'ubu biriko nongeye nibutse ko mu kindi kiriko kirakogwa nuko hari hakamo katanzwe na leta y'Burundi yuko muri buri komine bategereza gutera buri mwaka niburi amahegitari 50 y'ibiti aho ni mu ntumbero kugira ngo nuko ahejeje kubivuga omeri niyo saba amashamba agwire guca amazi ashobore kuboneka mu myaka myinshi ituze ejo cyangwa hirya y'ejo dusange twikebuke dusanga amazi yaraheze kandi ari kimwe kigize mbere nta kidateswa ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi
murakoze murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone mugisha uratwumva mugisha uratwumva
ewe ndabumva cyane
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa mugisha fiston ndi mu gisagara cya Bujumbura
mufise ikibazo mubaza canke icyumvire muterera
n'icyumvire nterera nibaza yuko nkuko bagize kubivuga benshi Burundi buri mu bihugu bikenya amazi Burundi buri mu bihugu bya mbere Imana yahezanije amazi ahubwo nambabuze politiki ningene bayabungabunga no kuyakingira kubera amazi kabisa birabye neza amazi aruze kino mu bihugu cyo muri Afurika kigira n'icyaga Tanganyika ariko kiri mu biyaga bya mbere kigira kabiri ku isi gifite amazi menshi rero sinumva nimwumva kungene Burundi bwabura amazi ahubwo ikintu kiyumva gikwiye gukorwa ni uko ba politiki nyine bayagiye bayabungabunga kandi na leta ikongera ikagira uburyo bwo kwenyine yashyikiriza abantu n'ahandi kabisa amazi arahari
murakoze nkuko mwabivuze Remi Ndayishimiye mwavuze ko ikibazo atari ukubura amazi muri iki gihe mu Burundi ariko haravugwa ko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere habuze uburyo bwo gushikana ayo mazi ku bantu cyane cyane baba bayakeneye nikiye muri ko murakora ku byerekeye leta
uko abantu bagenda baragwirirana siko bagenda baronka nko mu bisagara bimwe bikuru bikuru hano mu gisagara cya Bujumbura hari amakaritsiye hirya no hino agenda aravuka siko amazi aheza ngo abashikire ubwo nyine ibyo bitwa ibyo bunini ariko nibaza ko muri kino gihe biriko birafata intumbero kuko uri kuraraba nko mu busikiranganji bujejwe gukwiragiza amazi ntacatse kuvuga ubusikiranganji bw'ubutare n'agataka icyo gikorwa baragikora hirya no hino ku buryo mbere hariho n'ubuyobozi bukuru bujejwe gukwiragiza amazi mu gihugu hagati ibyo bikorwa rero barabikora kandi kenshi turabikorana kuko turaheze tukabereka uko bene iryo vomo uko bene uwo mugende uko bene iryo soko baheza bakarikuramo amazi batayakosekaje cyangwa se batayafashe ngo bayishobore konona ejo cyangwa hirya y'ejo n'idokoreshwa ry'amazi aha mu bindi rero birakubera korerwa kugira ngo ayo mazi ashobore gukwiragira mu gihugu cyose nibutse abariko bakiza ko mu bushikiranganji bujejwe amazi ari naho hari hatwarirwa cya kigo Igebu kijejwe kugendereza ibihe hari ibyigwa rero byakozwe kugira ngo berekane ya mazi ari mu kuzimu bita mu kinyamazuru réseau souterrain ayo mazi rero yaragaragaye mu bice bitari bike mu gihugu nshatse kuvuga mu Rumonge Igitega mu Rucungararo y'uduce twa Kirundo twarabonye ko dufite reserve dusanga se dufite ububiko bw'amazi mu kuzimu menshi kandi mwiza ibyo rero ni ukuri kugira ngo twereke abarundi ko batagira impungenge mu gihe havuka ibindi bisagara amazi ashobora kuboneka kandi n'ubu bushakashatsi bubandanya buri ko burakorwa kugira ngo turabe itunga ry'amazi mu Burundi ibanaho tumenye uko dushobora kuyakoresha n'uko dukwiza ibisagara mu gihugu tubijyanye n'ukuntu azagenda araboneka kandi ku rugero tuyakoresha
murakoze nawe Alexi Nikiza ravugwa ko nko mu minyika mu myonga abanyagihugu bari basanzwe barima mu gihe cici hariho ibice bimwe aho inzuzi zagabanutse zikanakama no ku kibazo cyo mu bice imvura yobigwa nkagake nahigwa kenshi mugabo kubera ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe ko amazi hari ibihugu byinshi bifite uburyo bwo kuyabika akazokoreshwa mu bihe azoba akenewe mu bice nk'ivyo amazi ashobora kuba ataboneka gake y'imvura nibihe muvuga kuri ivyo bibazo bibiri
ego murakoze cyane nivyo muri imyaka heze turagiye turabona mu bice bimwe bimwe by'igihugu imvura ikagwa ku rugero yahorigwamo yahorigwako ugasanga umwimbu urabaye muke mu ndimo kubera abarimyi bataronse imvura ikwiye hanyuma bagategwa mbere n'inzara rero icyo twokivuga ko nuko mu Burundi hobo guhimiriza akaba inyigisho ngene dushobora kubika amazi kuko n'iby'ukuri dufite amazi menshi hariho amazi ava ku mvura ibikiragwa hariho amazi ava mu migende amazi sanzwe iriho ngaho dufite ibiyaga dufite inzuzi ayo mazi yose tugashobora ay'imvura tugashyiraho ibigega bibika ayo mazi ku buryo dushobora kuyakoresha mu gihe imvura itabonetse tukashobora kugira ibigega bibika ayo mazi tukayakoresha mu kuvomera indimo tukayakoresha mbere no mu bindi bitari bike bikenera amazi rero amazi nizo turayafise mugabo harakenewe ingufu nyinshi mu byerekeye kuyatunganya kugira ngo ashyikire abayakeneye ku rugero bayifuza
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Jean-Luc uratwumva
ndabumva
mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri
ndi Bujumbura
mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa intererano
ariko n'intererano kumbure n'ikibazo
munyarutse
urumva kuri ibyo by'amazi ariko baravuga urabye ngaha mu kiyaya cya Buzu iki kiyaya cy'imbo haba igitanda cyane aha hafi mu Gatsinzira ukamanuka ujyana mu Mumonge urabona yuko hari itema ry'amazi ariko tugiye kuraba neza amazi bashoboye kuyarondera bya bita foraje do amazi bakora mu kuzimu tugiye kuraba hari nk'imigambi yari yarakozwe nk'igihanga yo gukura amazi mu kuzimu bakayasega ukaca uraba ukuntu uwo mugambi wagiye urashyirwa mu ngiro ugiye kuraba ayo mazi uwo mugambi wari waratanzwe kugeza ubu uye amazi bari barakoze ubu byabaye itagusa bashaka kubazwa abahuye mu byise mutumirwa n'abatumiye bamubaza ikibazo cya mbere ukuntu ayo mazi y'umutoforaje amazi y'igihanga no mu Gatumba ukuntu imigambi bafite ko bafite imigambi mishasha kugira ngo basire kurosa abanyagihugu bo muri ako karere amazi kumbure
reka bishure reka abishure mumwishure Remi ndayishimiye
murakoze cyane umunyagihugu amazi y'akamari hari ibijumbu na jarike icyo avuze yuko mu karere k'imbona cyane cyane hariho ikena ry'amazi nibyo biribonekeza ariko urafata ibarabara rya Bujumbura Rugombo urabona ko hari inyubako zihari hari abanyagihugu bahaba badafite amazi eza kwiye icyo kijyanye nuko hashobora kugirwa ibyigwa byarabaye ariko bishobora kongerwa kuba muri ako karere nibaza ko icyo navuze ko twakoreye mu ntara za Rumonge naho nyine hari ubutone bw'amazi turajya mu ntara za Bururi turajya mu ntara za Gitega tujya mu ntara za Kiwundo muri mu nteguro nuko tuzokwiragira mu gihugu cyose kugira ngo tubone ubutunzi dufite bw'amazi bw'icyo duheze uko tubugaburira abenegihugu ibyo rero ni umugambi watanguye uri kurabandanya kandi ihangiro cyangwa intumbero dufite yo kutugagira mu gihugu cyose kugira ngo duheze tubone uko tuza turatanga amazi twereke bwa buyobozi bukuru buri mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka aho amazi ari n'abaheze bakiragiza wene gihugu
urakoze ubundi aduteye kamo ni irakoze uratwumva
ngo ndabumva cyane
mwatubwira irindi zina naho mwamagaye muri muhamagaye muri he
mukayanza imbirigwi nigana imbirigwi mu
mufise ikibazo canke intererano
nanga bakutanga wate bwe mu ntara y'iwacu twamaze kwerera aboneka n'umuntu nko mu ntara yakayanza mbona amazi akora agerageza kuyashyiraho menshi ko barahamba amatiyo yadi ndabona kwa ikora gice mu cyane gose
murakoze murakoze radio ijwi
rya Amerika n'ibyo ntara hatu babo nyine bagerageje kugira amato bakuri byo kamato ujya no butima ahantu hawe tamaze nta no butima babuhaye
eh murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika i Washington DC muba dute yakamo hari wavuze ko ikiyaga Tanganyika ari ikiyaga gifise amazi kigiza ubugira kabiri ku isi mu kugira amazi meza adakeneye byinshi kugira asukugwe ashobore gukoreshwa yamara muri iki gihe mvuga ko hari micafu myinshi ivuye mu gisagara cha Bujumbura ivuye mu mahinguriro namazi akoreshwa mu gisagara cha Bujumbura yisuka mu kiyaga Tanganyika akakigiramira Alexi nikiza ubona nibihe mushikiriza ku kugerageza gutorera ikibazo iyo micafu isukwa mu kiyaga Tanganyika
ego murakoze nkuko mubivuze ikiyaga Tanganyika ni kiyaga gifitiye kamaro kanini baba abarundi eka mbere n'ibindi bihugu duhanye imbibe nka Tanzania Congo Zambia muraza hose gishikayo eka mbere gifitiye n'akamaro iki yose kuko ari ibinyabuzima dusanga muri icyo kiyaga gusa rero turabye ukugene cyifasha ubu icyo kiyaga kirabangamiwe n'imicafu nyanda iva cyane cyane muri bisagara bikegereye n'igisagara cya Bujumbura Rumonge Nyanzarake aho usanga nyanda iva mu mihana ikijya mu migende y'amazi kisuka mu ramazi y'icyo kiyaga itabanje guhingurwa ugasanga hariho n'abantu barima gushika no ku kiyaga nyene mukaba muzi yuko nk'amafi atamagi arondokera hane mu bya byatsi byegereye amazi biri ku mazi ku nkengero z'ikiyaga mwumva ayo mafi ntaba agisubira kuboneka ahantu utanga nk'akarorero nk'abarobyi barabizi barabona yuko ubu atakaboga bashobora kuronka ntaha yegereye igisagara cya Bujumbura kubera ayo mazi yatose kabyo niyo myanda urasanga mbere n'imisozi ihanamiye iki kiyaga idakingiye ugasanga inkukura icya imvura iguye icya yisuka mu kiyaga murasanga aho mu ndimo mbere bakoreshamo n'imiti yo kwica ubukoko iyo miti nayo nyene ikakibandanya muri cya kiyaga ikica ibinyabuzima bitari bike aha nsubiye no kugaruka muri azi kandi yuko amazi y'icyo kiyaga ariyo abarundi benshi dukoresha mu kunywa rero mucya mwumva yuko bya binyabuzima baba twebwe abantu natwe ikiyaga kibangamiwe natwe tubangamirwa
namwe remi ndayishimiye kuvyerekeye leta kuvijanye n'ikiyaga Tanganyika aho havugwa ko kubera iyo myanda isukwa muri ico kiyaga hamwe n'ihindagurika ry'ibihe biriko bigeramira ico kiyaga haranavugwa nuko hari ibinyabuzima biriko birazimangana muri ico kiyaga nk'ubwoko bumwe bumwe bw'amafi kubera ivyo bibazo niki hereti iri kirakora kugira igarukire ikiyaga Tanganyika
ara mu bijanye no kugarukira ikiyaga cya Tanganyika ni igikorwa gikomeye cyane nibutse abariko baratwumviriza ko ikibazo kijyanye n'itose karazwa ry'ikiyaga cya Tanganyika cyabaye kimwe mu byo abagize leta y'u Burundi mu mwiherero wabo baherutse kugira igenekerezo rya 19 ndamukiza uno mwaka turimwo icyo kibazo cyaragarutse kandi ngo amakonsumira kuba cyarafashe umwanya muremure cyane bariko bararaba uko bagica hirya no hino ibyo rero bikabituma mu bushyikirano icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari naho ubushyikiranganji bugerwa amazi busanzwe bukukira nibutse ko ntandwi iheze aherutse kugira urugendo ku nkengero cya Tanganyika mu ntumbero yo kwirabira uko byifashe muri kino gihe ibyo yabonye rero yabonye ibidashimishije ari nayo mpamvu haciye hasohoka itangazo yashyikirijwe na nyakubahwa umushikiranganji ajejwe amazi n'ibidukikije iryo tangazo rikaba rihamagarira abantu aba ari bo bose batuye igisagara cya Bujumbura mbere ku nkengero zose z'ikiyaga cya Tanganyika ko
kizira kikaziririzwa nkuko tubisanga mu itegeko bwirizwa rigenga amazi ku gace kayo ka 45 aho werekana ibikorwa bibujijwe byo kugira bishobora gutosekaza ikiyaga cya Tanganyika. Rero muri iryo tangazo ry'umushikirangandi tuno ni hari imwe biki kwari ukubuza kwari no guhagarika ibikorwa ibyo ari byo byose byaba ibiva mu mahinguriro, ibiva mu ngo cyangwa se mu aho abantu batuye, ibiva mu mahoteli. Icyo gikorwa cyose gishobora kuba hari amazi akivamo yisuka mu kiyaga cya Tanganyika adatunganyije. Ibyo rero iryo tangazo ryahamagarira abantu bariho bose yuko bategereza gutosora neza amazi bakoresha imbere yuko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Iryo tangazo umushikirangandi yararisohoye. Nongere nibutse kandi ko byahereye hehe, waraye umwitwararika udasanzwe wabereye mu mwiherero w'abagize Leta y'u Burundi, ati ni iki twakora kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika gishobore kubera neza itunganye no ku gihugu. Ibyo rero biriko birakorwa, ariko ndabivuga yuko hake yasohoka n'amatangazo mbere no guhagarika ibikorwa byose biriko birakorerwa muri kino gihe.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro muri Sanga, turiko tuvuga ku kibazo cy'amazi. Dufise ku murongo wa telefone Emmanuel, uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye?
Nitwa Kuradusenge Emmanuel, mva i Rubanza.
Mufise ikibazo canke icyumvira mushikiriza?
Ego mfise ikibazo nashaka kubaza umutumire ahejeje kuvuga ubunene.
Mugishikirize.
Arahejeje kuvuga yuko ari ukungene ubushikiranganji bujejwe gukingira igihara ca Tanganyika canke amazi, yuko Leta itegeko yasohoye ivuga yuko abantu bose baba mu bicungararo y'igisagara ca Bujumbura kiziririzwa kikabwira yuko basuka imyanda mu kiyaga ca Tanganyika. Nashaka mbazwe rero ko iryo tegeko asohoye yuko boba barategekanije aho iyo myanda abanyagihugu baherereye muri mucinga y'ikiyaga cya Tanganyika ko bubatswe ahantu henshi abanyagihugu bashobora kuza barasuka iyo myanda, kuko maze kuvuga yuko batosuka mu kiyaga cya Tanganyika naho muci usanga abanyagihugu baragorwa aho boza barabisuka, ubundi batusanga bararenze kuri amategeko.
Reka bishure. Remi ndayishimiye.
Arakoze cyane ku mpungenge zishyikirijwe n'uwo muri Rubanza Emmanuel. Ku mahinguriro, ku mahoteli ari ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika, ni uko hakorwa habanza hagashyirwaho novuga mu Kifaransa mekanisme, ni ubuhinga bwo gutosora bene ayo mazi mabi imbere y'uko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Aho ni ku mahinguriro n'amahoteli n'abandi bantu batuye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Usira none ku banyagisagara bose mu gisagara cya batuye Bujumbura, ubucafu bwabo bo butahehe ntibabute muri Tanganyika. Nuko mbibutse yuko muri umukuru w'igisagara cya Bujumbura aherutse kuvuga yuko hariho ishyirahamwe rijejwe kwegeranya ubucafu bwose buva hirya no hino mu gisagara cya Bujumbura. Burafise rero iryo hinguriro cyangwa iryo shyirahamwe Murantunga rirafise aho riheza rigaka ubwo bucafu kugira ngo bushobore guhingurwa, atanye cyane aho ikibanza gisanzwe kizwi ni ku Buterere. Ariko mu ruhande rw'ubushikiranganji turiko turatunganya ibigwa biza byarakozwe mu gace gaherereye muri Bubanza n'ahaherereye muri Kumuzinda, ariko ibigwa byaramaze gukorwa. Turiko turatunganya umugambi wo kwagura cyane ahantu hashobora gutabwa bene ubwo bucafu kugira ngo baheze mbere babuhingure. Nibutse bariko baratwumviriza yuko mu bindi bihugu ubucafu ahubwo ni itunga ridasanzwe, kuko nibwo buheza bugakoreshwa mu ndimo kandi bugakorwa bukavamo n'ibindi bintu ibyo bita economic kirere. Hano mu gisagara cya Bujumbura rero bene ayo mahinguriro ariho asanzwe afata bene ubwo bucafu agahinguramo ya makara amwe twita amabriquette ya makara aheza agakora mu ngo zacu. Urumva ko ntibiri impungenge ahubwo n'itunga ridasanzwe. Tugusa igihambaye ni uko twokwegera iryo shyirahamwe ryashyizweho n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ukabahereza ubwo bucafu bwabo, nabo barazi ikibanza batunganije bazoheza basukemwo
Murakoze tubandanye ikiganiro muri Sanga ku kibazo cy'amazi. Tugaruse ku kiyaga Tanganyika, uretse ibyo bibazo twari ko turavuga by'imicafu n'imyanda ihitsukamwo, kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe baravuga ko hari icyatsi kimaze kugeramira ico kiyaga Tanganyika. Alexi Nikiza mubivuga kwiki kuri ico kibazo, mubona ari kiye cokorwa kugira kirandugwe gikugwe mu kiyaga?
Nibyo mu bitosekaza ikiyaga Tanganyika harimwo icyatsi itaje centre do kigwirira na kurugero rudasanzwe kiri muri ico kiyaga. Aha rero hotunganywa umugambi uboneka wo kukigwanya, kikaranduranywa n'imizi, kuko nivyo haramaze kuboneka inguvu zo kukigwanya bakakirandura, ariko n'igikorwa usanga kitabandanya ku buryo ico cyatsi naco usanga cigwiriye, kuko usanga ari ibintu bakora rimwe na rimwe. Harakwiye kuba umugambi ubandanya ari umara umwaka, imyaka ibiri, ikagurandurwa ku buryo budasiba, ku buryo icyo cyatsi cyashobora guhonywa kuri icyo kiyaga. Aha novuga yuko atari icyo cyatsi gusa, ku kiyaga Tanganyika harategerezwa kubahirizwa imetero 150. Twavuze yuko hategerezwa kuba akarya agashamba ibinyabuzima bishobora kubamo, yaba yamasi zaba n'ibindi. Mbere kariya gashamba niho gatukayungurura n'imicafu imwe ntishobore no gushika mu mazi ngo yatose kazi. Ho geragezwa kuba igikorwa cyo kubahiriza izo metero byofasha kugira ngo ayo mazi agumare amazi meza. Ku barimyi begereye barima ku misozi ihanamiye icyo kiyaga, itegeko bikajya mu ngiro rwose bikubahirizwa yuko bategereza guca imiserege kugira ngo bagabanye ya nkukura. Mukaba musanzwe muzi yuko imisozi ari imisozi ihanamye rwose ku buryo inkukura iba nyinshi, ugasanga ya mangresi ishimike y'amaproduwi bakoresha mu ndimo byose bijya mu kiyaga ugasanga bironona. Ibyo byose rero byoshyirwamo inguvu biboneka ya mihano usanga abantu baba ku mpande ku mazi nyine ugasanga nta n'ubuzu bwa sugumwe bafise, ibyo byose byokurikiranwa ugasanga hajya ku maplage do peshe hajya abarovyi usanga bakoranira ari benshi bakabitiye ku ryo kubatereza kuba bafite ubuzu bwa sugumwe bukwiye. Ibyo byose byofasha kugira ngo itosekaza ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika yohanuke rwose.
Urakoze. Ku bijanye na leta Remi Ndayishimiye, ni kihe kiriko gikorwa kugira ico cyatsi ca Jacinthe do kiranduranwe n'imizi? Reka ravuga Alex Nikiza ko ico gikorwa kigigwa mbwa ntikibandanye ku buryo corandurana n'imizi ico cyatsi ico gitego.
Yanye no kubahiriza za metero 150 ziri hagati y'ikiyaga ca Tanganyika no ku Irusi, hariho ibikorwa bihakorerwa na cyane cyane n'ibyo gutera ubwatsi bushobora kuba burishwa n'inka cyangwa se ubwatsi bushobora kurishwa n'ibindi bitungwa, ariko rero hakabanza hakaraba ibyatsi bidashobora gutosekaza ubwo ruzi. Muri bimwe rero basanze mu byatsi basanze bishobora gutosekaza uruzi ni Jacinthe do aherutse kuvuga areti. Ku ruhande rwa leta nuko mu bikorwa by'iterambere rusange twama twakoze mu bushikiranganji, nibyo koko turabikora tukajya kurandura icyo cyatsi, ariko nibutse yuko hariho ubunyamabanga bw'ibihugu bishika bine bihuriye ku kiyaga cya Tanganyika. Hariho umugambi bufite bwari bufite kandi n'ubu bufite kandi bimirije kuzorangura wo kwama bakura bene icyo cyatsi. Aha kandi nibutse yuko igikorwa cyo gukingira itunga rusange nka Tanganyika si ubushikiranganji gusa, ubushikiranganji buratanga intumbero, ariko ubu ngubu turahimbarwa nuko hariho amashyirahamwe menshi cyane afasha na cyane cyane muri icyo gikorwa. Nibusaba ariko baratwongereza yuko hari ihuriro ry'amashyirahamwe ajejwe gukingira no kwitwararika n'ikoreshwa neza ry'amazi mu Burundi. Muri bimwe rero bafite ko nk'umwitwarariko, muri bimwe bafite nk'intumbero nuko bene ibyo byatuma birandura. Si ibyo gusa, hakabaho no gukingira bene kajya karere mvomera ruzi ibyo bita Le Bassin Versant,
bakabiheza bakabikingira ntihabe ntihabe inkukura ishobora gutosekaza ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se ngo haze ibintu bisanzwe n'inkukura harimo n'ito cyatsi harimo n'ibindi bindi byose bishobora gutosekaza ikiyaga.
Eh, murakoze. Tubandanye ikiganiro cyacu muri sanga ku kibazo cy'amazi. Duvise kandi duhayimana ku telefone, duhayimana wiriwe.
Wiriwe neza.
Mwatubwire n'indi zina naho muhamagaye muri?
Nyaroni duhayimana ndi mu gashyo mu ntara ya Munini.
Mufise kibazo mubaza abatumire cyangwa icyumviro mushikiriza?
Ni icyumviro nagomba gushikiriza. Mu bisanzwe ikibazo cy'amazi kuko turabiraba. Ni ikibazo gihanze umunyagihugu ari we wese. Turetse no kuvuga ngo yoba ari umurimo cyangwa.
Murashobora kugabanya radio yanyu, mugabanye iradio kugira tubumve neza.
Mu bisanzwe twese turabiraba ikibazo cy'amazi. Ni ikibazo gihanze umurimo ari we wese. N'umunyagihugu ari wese turetse n'umurimo. Kuko uravye nk'urugendo afata kugira umuntu aronka amazi. Ni ikintu cya mbere umunyagihugu wese afise kumwitwararika. Yero ikibazo nari nsize cyangwa icyo nashaka ni uko umengo nusaba leta n'imbibishoboye ishyire ingufu nyinshi zishoboka zose mu kijyanye n'ikibazo cy'amazi kubera haba mu burimyi turakeneye kuvomera ngo asange umugezi mutoya aho yibereye nta bikoresho afite cyangwa ntashobora kuronka amazi yari karayakuye.
Murakoze. Tugarutse kuri icyo kibazo tubako tuvuga cy'amazi mu makungu. Ni ikibazo kimaze gutera ku isoko ry'amatati n'intambara mu bice bimwe bimwe kandi mu karere ka Afrika, nkuko nigeze kubivuga mu byo nashikirije mu ntango y'iki kiganiro. Ku bice nk'ibya Sahel aho ubugaragwa buriko bwiyongera kandi mu bindi bice nko muri Afrika mu buseruko aho usanga abarimyi bariko bahangana n'aborozi, aborozi bariko arondera aho ubusho bwabo burisha mu gihe abarimyi nabo bakeneye aho barima. Turavye kandi hariho ni kibazo cha cerekeye uruzi Nil no Burundi buri muri yo bassin du Nil aho Misiri yigeze no kugabisha gufatira ingingo za gisirikare igihugu nka Ethiopia cariko cubaka urugomero rw'amazi rukomeye ku ruzi Nil. Ni kibazo naho twariko turavuga mu Burundi mu Remi Ndayishimiye uvuga ko kitaraboneka kitaribonekeza muri iki gihe ariko gishobora kuvamwa amatati. Ni ibihe mutegekanya ku byerekeye nka bassin du Nil? Ndabizi ubuko hari ibihugu bitari bike byose ugo ruzi Nil rucamwo byagiye hamwe kugira birabe ngene bitorera inyishu ikoreshwa ry'amazi y'ugo ruzi mu gihe mu ntango y'ugo nka Misiri cyariko kiragabisha gufatira ingingo zikomeye ibihugu byo babikoresha amazi y'uruzi Nil bikagabanya urugero rwayo rushitse mu gihugu cya Misiri.
Nta kibazo nshobora kuvuga cyo hariho amatati hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu bitangiye uruzi Nile. Kuko dufate nk'akarorero nk'igihugu kibanye cy'u Rwanda, igihe cyose hari nk'ibikorwa bagomba gukorera ku mazi azavomerwa na Nile, shatse kuvuga nko kubaka ingomero nkuru, baragira abantu bakavugana no ku ruhande rw'Uburundi bakavugana ati tugiye kubaka urugomero, mbega ku ruhande rw'Uburundi byifashe gute? Abanza bakabiyaga kubakabana ko ibyigwa bikerekana ko atakibazo gishobora kuhaba mu gihe bwo kubaka urwo rugomero cyangwa ibya ngombwa bakaba bavuga bati twubakire hamwe. Nibute ko mu manama yose yamaba ajyanye n'ukuntu urwo ruzi rwanyire rutunganijwe nta kibazo Uburundi bufite mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibindi bihugu umuntu ashobora kuvuga muri kino gihe. Ariko kugira ngo kumbure umuntu ashobore gukinga ibishobora kuba, nibute ko hariho ihuriro ry'abashikiranganji bajejwe amazi muri Afrika, ihuriro bita AMCAO, ni Conseil des Ministres Africains de l'Eau. Iryo hinguriro iryo huriro rikaba ryarashinzwe hariya Abuja mu mwaka w'2022. Mu byo bajejwe rero ni ukuraba ukuntu hokugwa amazi hotunganwa neza, amazi agenda araca hagati mu bihugu n'ibindi, abana bariya bitabateye ikibazo cyangwa se ngo gitere ikibazo igihugu kibanye. Gushika rero mu kino gihe ku bijyanye n'uruzi Nile nta kibazo kigaragara gihari cyo bakihari hagati y'ibihugu bisangiye urwo ruzi Nile n'u Burundi.
Murakoze. Dufise ku murongo wa telefone Dominique. Dominique, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Yego, nshaka mbwe mu Burundi busanzwe.
Mwivuge irindi zina naho muhamagaye muri?
Ndi do
naisha kie Dominique ndi Bujumbura.
Mufise kibazo canke intererano?
Murisanzwe ni intererano.
Muyishikirize.
Nashaka guterera kuko mbona mu gisagara cyo Bujumbura amazi asanzwe atugora cyane. Nashaka guterera abashaka ababijejwe n'ababishoboye ko hoteli ibiti byinshi kuko burya ikibazo cy'amazi kigeze ku ngorane zikaze cyane kuko mbese nk'ahantu urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane.
Murakoze. Ndibaza Remi, ndayishimiye mwavuze mu byo mutegekanya ko hariho umugambi wa leta wo gutera ibiti mu bice byose by'igihugu. Uwo mugambi kuba batawumvirije neza wabugeze?
Banze nzengurukire Fideli abe bene gihugu ku ntererana bariko barashikiriza mu bushikiranganje biraheza bikatunezera kandi bikaduhimbara. Iyo ikibazo cy'amazi cyatanguye kuba umwitwararika w'Abarundi ntikiba kikibaye ikibazo, ahubwo bakaba bagerageza gukorera hamwe kugira ngo ibe inyishu. Uti none muriko murakora iki mu kijyanye no kugiza ibiti gutyo ejo cyangwa hirya y'ejo tube dufite tugerageze kuguma dufite rya tunga turi bungabunga ry'amazi. Navuze yuko mu bijyanye n'ihindagurika mu masezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe hariho iby'ibihugu byagiye, hariho buri gihugu cyariyemeje giti jyewe ngiye gukora ibi bikurikira. Muri bimwe byinshi rero igihugu cy'u Burundi cyiyemeje ni gutera amahegitari ashyika 400,000 buri mwaka kuzoshyika mu mwaka w'2023 ibintu nk'ibyo. Noneho bigatuma rero buri mwaka hategwa bene ibyo biti. Ikindi ni uko hariho ibiti biteye amahegitari ashyika 50,000 buri komine yahamagariwe gutera kugira ngo tubere kugwiza ibiti. Nibutse kandi ko turiko turafatwa mu Burundi n'amabanki tukuvuga nk'ibanki y'isi yose cyane ibanki ya Afurika igiye iterambere bariko baradufasha cyane mu bijyanye no gukingira amabaseve ariko no yita mu rurimi rw'Igifaransa cyane mu bijyanye no kurwanya inkukura ku mitumba na cyane cyane ihananye bakimikobeko. Hariho intara zimwe muri kino gihe intara za Gitega, za Karusi, Umwaro na Kirundo hariho umugambi ukomeye wo gutera bene ibyo biti bishobora kuba byokingira kandi cyangwa se bikagwiza n'amazi. Ikindi ni uko hariho umugambi w'ibanki y'isi yose uri kurarangurika mu ntara za Mwaro, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Gitega no mu ntara ya Karusi uriko uratera ibiti aho hose hari mitumba ihanamye kugira ngo rushobore kugwiza amashamba. Ikindi kandi ni uko hariho amashyirahamwe atandukanye ashatse kuvuga nk'ishyirahamwe rya Aziramuti rikorera akorera mu kibira aho bariko barakora ibikorwa bakorana n'abenegihugu, ibikorwa bishobora gutuma abenegihugu batajya mu kibira ngo bagire ibyo bahakenera, ahubwo ko ibyo bakenera mu kibira ngo bisanga mu ngo zabo cyangwa aho baherereye gutyo iryo shamba bakagerageza kurikingira. Ibyo byose rero byegeranyirijwe hamwe byerekana neza iki gihugu kiriko kirakora kugira ngo kigwize amashamba menshi amazi ashobore kuboneka.
Murakoze. Nawe Alexi Nikiza, mukorana gute mu ishyirahamwe ryanyu na leta n'abanyagihugu kugira mubungabunga amatungo kama ari mu butaka mu Burundi?
Murakoze. Ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe mu funyafunya y'Igifaransa ryitwa APRNDTD, ishyirahamwe ryitanga gukingira amatungo kama. Hanyuma ishyirahamwe ryacu rero nizo rikora ryisunze intumbero leta iba yafashe mu gukingira amatungo kama mu gihugu. Aha usanga ibikorwa byinshi biba tubikorana n'abanyagihugu begereye bya bibanza bisanzwe bikingiwe, navuga nk'iparike ya Ruvubu, iryo shyamba ry'i Bururi, ishyamba ryo mu kibira, bijya biyaga byo mu buraruko bw'igihugu mu Kirundo. Duca rero turaba intumbero igihugu cyafashe mu gukingira ayo matungo kama, tukaca turaba hajya hoba hashyirwa ingufu nkeya twebwe akariho tuca dukorera tukakorana n'abanyagihugu mu gufasha mu gukingira ayo matungo kama ari muri ibyo bibanza bikingiye. Aha ntanze nk'akarorero nko mu ntara ya Karusi isanzwe hano rubibe nisha na ni parake ya Ruvubu usanga muri iryo shamba hari ibikoko abanyagihugu usanga bagenda guhiga aha turiko turakora ibikorwa bitari bike aho turonsa ibitungwa bito bito abanyagihugu kugira ngo tugarabe ko twogabanyisha igikorwa cyo kujya guhiga reka mbere baronke n'amase bashobore kurima bimbure byo kujya konona ibinyabuzima babihagarike n'ibindi bikorwa byinshi bitari bike.
Murakoze umwanya uriko utera uturangirana yamara turafise ubundi mu batwumviriza adoteya kamo ni Silvestre. Silvestre uratwumva?
Ndabumva cyane.
Wavuga irindi zina ryawe naho uhamagaye uri?
Hello?
Wo kwivuga irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi Bugande ni kwa matarati za Silvestre ndi munzi.
Mufisi kibazo canke intererano munyarutse umwanya ugiye kuturangirana?
Jewe icyo cyumviro ni cyiza cyane nanjye narigize narabiteye mu Burundi muri komine mu Ruta ku musozi wa Mikuba niho mvuka ndatera amashyamba n'ukuri kugira ngo nkingire isi yacu kandi amashyamba tureture atuzanira imvura nuko afite akamaro kenshi cyane gutera ibiti byiza narabiteye byinshi ndatera ku musozi wanjye hama hamariye guhunga Daniyeli Kabaka atahamushikanje tabuka na kuri data amashamba yanjye yose arayahunya yaba turi amategura unari nari nafite ngizi mugambi mwiza wo guteza imbere
igihugu
ama ndahunga nisanire Kabaka taranye nonera amutikaje ranye nonera ibintu ariko ndashima bose abariko baratera ayo mashamba kugira ngo bakingire isi yacu uko urabona ibihe byarahindutse ibirere byarahindutse kubera ahinguriro bakora
murakoze murakoze. Remi ndayishimiye mu guheraheza hari ikindi cyumviro mwo bamufise mwoshikiriza kubijanye n'icyo kibazo cy'amazi?
Ikindi mwoshikiriza kubijanye n'ikibazo cy'amazi nuko ubwambere kunezerezwa nuko abene igihugu biboneka yuko ari umwitwararika wazi ami kintu ishobora gushyikiriza ngaha nuko urabona turi mu gihe cy'iki nuko notera kamo abene igihugu bose bariko barakurikirana igihugu Amerika nuko uko baturira amashamba ariko barisambulira ko nk'imene ingaruka mbi zishobora kuboneka nuko ayo mashamba zote bagahera bigutyo amazi agahera nkabatera kamo rero yuko aho baherereye ku bisimba baherereye ko yuko boca yewe kimiciro aho bose bari amashamba bagakingira nyabona ntihagire umuntu n'umwe ashobora guturira amashamba kuko byoheza bikatugirira ingaruka mbi. Ikindi nacyo ni uko kuri abo bose baba hafi y'inzuzi nyinshi dusanga dufite mu gihugu mbere n'ibiyaga bakitwararika nyabona ntihagire umuntu n'umwe ata ubucafu mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa amazi adatotoye neza mu nzu ufite mu kiyaga cya Tanganyika no mu nzuzi zose ziri mu gihugu hagati bakumva yuko amazi ari itunga ryabo kandi amazi ari karahara mu Rwanda ziracura.
Majambo make nko mu isegonda 20 Alexis Nikiza.
Murakoze. Amazi ni ubuzima anubwira umuntu wese yuko yokumva yuko hamagariwe kuyabungabunga kwirinda kuyatosekaza hanyuma kugerageza gukora kwayaziganya kugira ngo ushobore kuyakoresha mu gihe nk'imvura itabonetse cyangwa habaye ubundi bukene bwayo. Rero umuntu wese yumve ko hamagariwe kuyabungabunga no gutera kugira ngo amazi abe menshi mu gutera bya biti no mu kuyaziganya. Murakoze.
Iryo shyirahamwe ryanyu turacyasigaje akanya gatoyi rirafise ibiro hagati mu gihugu rikorera mu bice byose by'igihugu?
Ishyirahamwe ryacu rifite ibiro bikuru ngaha mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye Kigobe haruguru ya ambasade y'Abanyamerika hanyuma rikaba rifise amantene hagati mu gihugu nuvuga ko dukorera cyane muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi aho dufiteyo mbere n'icyo kwita ikigo cy'ubushakashatsi mu byerekeye kugwiza umwimbu no kurwanya ihindagurika ry'ibihe hanyuma mu Kirundo naho nyine turafite igisata ngaha i Bujumbura turafite igisata ngaha mu Gatumba eka no mu ntara ya Bururi mu Bumanuko.
Murakoze. Murakoze. Twari kumwe n'abatumire Reminda Ishimiye umuhanuzi mu biro by'ubushikiranganji bujejwe amazi ibidukikije gutunganya amatongo no gutegura ibisagara hamwe na Alexis Nikiza ayoboye ishyirahamwe rijejwe gukinga amatungo kama mu Burundi. Twari ko turavuga ku kibazo cy'amazi, ikibazo gikomeye cyane ku isi gishobora kuba intandaro y'amatati hamwe n'intambara. Twari ko rero dushimikira ku bijyanye n'u Burundi kugenda icyo kibazo cifashe. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi, tubifuriza kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.